Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro vyo muri kino gitondo. Kaze neza.
Ahantu bavuga ngo ingingo y'ijana na rimwe ingungu igomba kuvugirwa kugira ngo umuntu runaka akomeze abateza b'igihugu. Ibyo ngibyo yarahandi wakumvise.
Ubu ni Etienne Mutabazi, umunyarwanda aba muri Afrika y'Epfo, ari mu bateguye imyiyerekano yabaye ejo ku munsi wa kane. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye.
Mwaramutse neza mwebwe mwese muri kumara kwikira ano makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeye gufasha imiryango n'inshuti z'abasirikare n'abakozi bakora mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turukiya kuva muri ico gihugu. Ibyo rero biraba imiryango ishika amajana icenda iba mu ikambi y'ikibuga c'indege ca gisirikare ya Incirlik n'abakozi bo mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba mu gisagara ca Adana no mu micungararo yaco. Ibyo rero bikozwe kubera ibitero by'indege n'ibindi bikorwa bya gisirikare Turikiya iriko irakora kuri ya mirwi y'iterabwoba Islamic States. Ikintu nuko Turikiya isigaye ifise uruhara rukomeye mu gufashanya indege za Amerika mu gutera iyo migwi ya Islamic States bakoresheje ubutaka bwa Turikiya. Amerika kandi yagabishije abafata ingendo zija muri ico gihugu kuba kwicungera kandi ko ikintu cyose Amerika itunze muri Turikiya gishobora guterwa. Sentare yo mu gihugu cha Guatemala ku munsi wa kane yarafashe ingingo yo kuba iragumije mu munyororo Otto Perez Molina wahoze ari perezida w'ico gihugu. Iyo ngingo yayifashe kugira ngo ibanze itohoze neza ko ivyaha imwagiriza vyo kurya ibiturire ari vyo nuko atari vyo. Perezida Perez rero yari yatanze imihoho ku munsi wa kane nyene inyuma yaho inama nshinga amatenga na nkenguza amateka imukuriye ko budahangarwa kugira yiyegure imbere ya sentare ku makosa yagirizwa afatiye ku biganiro byo ku matelefone aho byumvikanye ko Perezida Perez yoba yarariye ibyo biturire. Mwikete yanditse yavuze ko umutima wiwe utekanye komeye gutanga imihoho kugira ngo yiregure kuri ibyo byaha ariko aragirizwa. Ahashikiye ariko muri sentare wariko aramwagiriza yarerekanye amasaramu yerekana aho bagiye barumviriza amatelefone yiwe acaremera ko yariye ibiturire ku bagwizatunga bashaka kutariha amarehera ya duane. Batandatu mu baministre biwe n'icegera ciwe baramaze gutanga imihoho. Josh Ernest umwe mu bavugizi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenyesheje ko Leta ya Washington ishigikiye uwo gutanga imihoho kwa Otto Perez Molina. Impunzi ziriko zirahungira mu bihugu vya Buraya ku munsi wa kane bamwe muri zo baratanye umutwe n'igipolisi ca Hongiriya. Aho hari mu gihe abo bapolisi bariko barakura izo mpunzi mu gari ya moshi yari batwaye ku mupaka wa Autriche berekeje kuja mu bihugu vya Buraya mu burengero. Igipolisi ca Hongiriya cashaka kubajana mu ikambi y'impunzi bamwe rero muri bo baranka baca baryama hasi abandi biha amashamba bariruka n'amaguru. Muri abo bahunze bavuga ko bamwe bavuye muri Siriya bahunze ingwano baronderaho boba mu mahoro. Ugutato kw'igipolisi n'impunzi vyatuma abanyeshamakuru babuzwa kuguma muri ico kibanza. Martin Schulz, perezida w'inama nshinga mateka y'ibihugu vya Buraya, yamenyesheje ko ico gitigiri c'impunzi ziriko zirinjira mu bihugu vya Buraya muri iki gihe caheruka kuboneka mu gihe c'ingwano y'isi yose ya kabiri. Yongera avuga ko izo mpunzi ata kintu c'ingaruka mbi coza conona mu gihe batokoranira mu gihugu kimwe ca Buraya. Tukivuga impunzi nyene, umwana w'imyaka itatu yatowe ari kiziga ku nkengera amazi yamusheshe muri Turikiya ku munsi wa gatatu. Uwo mwana yitwa Aylan Kurdi. Uwo mwana rero yapfanye na mukuru we w'imyaka itanu na nyina wiwe bava muri Kobani cyo n'igisagara cyo muri Siriya kurube Siriya gihana na Turikiya. Se w'uyo mwana Abdullah Turki yararokotse yari mu bwato bwari bubavanye bari mu bwato bwari bubavanye muri Turikiya bubajanye ku izinga ry'ubugiriki rya Kose ubwo bwato buca buribira. Abdullah Kurdi avuga ko urugendo rwiwe ruhereye ngaho kwa shaka gusubira muri Siriya kuko indoto ziwe zose ziheze. Umucamanza wa Leta ya Amerika David Burning acira imanza muri Kentucky ku munsi wa kane yarashize mu munyororo umwanditsi w'imanza bita umugrefie kubera yanse kuraganisha abantu babiri basangiye ibitsina ngo barongorane. Icapfunze umwanditsi Kim Davis ngo yagaye intahe guko yanse gushira mu ngiro ingingo ya sentare ntayinyuzwa irekura abantu basangiye ibitsina kubaka yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu. Umucamanza yamenyesheje ko Davis ashobora kuva mu munyororo mu gihe yokwemera ko azohararaganisha, ariko we akavuga ko yayobotse amategeko y'Imana kandi katawe umukoramo ikintu kijanye no kwemera. Abantu rero benshi bari bakoraniye hanze barindiriye ko umucamanza asumwe urubanza, bamwe bitwengera ko Davis nawe nyene amaze kurongwa n'abagabo bane, abandi bati ukwemera gusumba amategeko y'igihugu. Josh Ernest, umwe mu bavugizi b'ibiro vya Perezida Obama, yamenyeshe abamenyesha makuru ko ubutegetsi bwa Washington bushigikiye iyo ngingo y'umucamanza Burning.
Urakoze Alphonse ku makuru weje kudushikiriza. Tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusoze ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Juti mwese muriko muratwumviriza muriko mwumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3. Amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abanyarwanda zituruka mu bisagara bitandukanye muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa kane zakoze imyiyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda i Johannesburg mu kunegura umugambi w'inama nshingamateka y'u Rwanda yo guhindura ibwirizwa shingiro. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabajije umushingantahe Etienne Mutabazi, umwe mu bateguye iyo myiyerekano, abayiteguye n'ico bari bagamije.
Imyigaragambyo nk'uko bimbajije yateguwe n'abanyarwanda b'impunzi bafite ikibazo cy'ubuhunzi hano, ariko mu by'ukuri igamije kwamagana ibintu birimo kubera mu Rwanda, bahatse abaturage ko bavuga ko bashaka kwiyekushinga bihindurwa, hagamijwe gusa ko Perezida Kagame yagumya akaba perezida w'igihugu. Twagiye kwigaragambyo rero kugira ngo twamagane icyo cyemezo cyafashwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda.
Inteko Ishinga Amategeko ijya gufata icyo cyemezo ariko yabanje gukusanya ibitekerezo by'abaturage, aho yagiye isura yasanze abantu 10 gusa aribo badashyigikiye ku itegeko nshinga ryavugururwa. Muri abo ngabo 10
biratangaje kumva ko muri miliyoni 11 abantu 10 gusa aribo barwanya ku itegeko nshinga rihindwe. Aho rero tugomba kumenya ibera mu Rwanda ko abantu bashyirwa hagahato kubera ko abantu bagomba kwigura kugira ngo abone ko yaramuka, ufite akazi kugira ngo abone ko atakwirukanwa, ufite ubuzima kugira ngo abone ko atabwamburwa kugira ngo bashyire ibyo bintu. Imikorere ya FPA kuva higiriye mu Rwanda turayizi, tumaze kuyirambirwa. Nicyo rero cyakozwe, baravuga ngo abantu bagera kuri 3,000,000 hafi 1,000,000 angahe ku basabyikaga, bamusaba Kagame ko akomeza kuba perezida bamushyishye. Nibyo ngibyo twebwe twagiye kwigaragambya twamakana.
Ariko Bwana Mutabazi, abangaba bagiye gukusanya ibitekerezo n'abahagarariye abaturage?
Berega tuzi uko abahagarariye umunyamakuru, abahagarariye abaturage babakorera iki ko hakorwa gusa ibintu Kagame n'agatsiko gato bakorana kanyizwe n'abasirikare n'abasivili bake b'abatutsi bashyira ku Banyarwanda bose? Ibyo ni agahato gakoreshwa ako gahato, niko turimo n'iterabwoba, niko turimo kwamagana. Ntibakajye bavuga ngo Abanyarwanda bansabye ibi ngibi. Ese si wo bwa mbere wumva kuva isi yaremwa bibayeho? Nihe wumvishe abaturage mu Rwanda ntabwo uzi ko nawe uri umunyarwandakazi, abantu bavuga ngo ingingo y'101 ngo igomba kuvugurwa kugira ngo umuntu runaka akomeze abe perezida w'igihugu? Ibyo ngibyo yarahandi wabyumvishe?
None Bwana Etienne Mutabazi, imyigaragambyo mwarayimukoze murumva ifite ingufu zingana iki? Mubona bizahindura iki mu Rwanda mukoreye imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Afrika y'Epfo, kandi perezida we yaramaze no gusinya kwemeza itegeko rishyiraho komisiyo izafasha Inteko Ishinga Amategeko kwiga iryo vugururwa ry'itegeko?
Hano ni ikigereranyo cy'abanyarwanda batishimiye birishya. Twabaye urumuri rw'abanyarwanda bose bashyizwe hagahato kuvuga rero ngo izagira ingufu zingana gute ujya gukora ikintu cyose agira aho ahera noneho rero abanyarwanda bose nibahere kumwirwa kandi twakoze uyu munsi barebe ko ibintu bizahinduka icyo nakubwira nuko Perezida Kagame yagira gute nahinda itegeko nshinga n'agasomburutso ku banyarwanda bose tuzahahera kandi iriya manda ya gatatu ashaka ntayo azabona.
Iyi myigaragambyo rero mwayirangije mwanyuzwe n'uko yagenze mwumvise ubutumwa mwatanze bwakiriwe ambasade yabakiriye?
Bo ambasaderi ku giti cye ntabwo twakiriye, yafunguye idirishya gusa dupepera ntiyaza kutwakira. Ubwo niko yari yabiteganyije ko twebwe twakuruhushya mu bapolisi ba hano mu buyobozi bugenewe gutunganya imyigaragambyo, twe twabasabye ko twabonana na ambasaderi tukamushyikiriza inyandiko bajya kumureba. Wira agomba kuba yaravuga ati bariya abantu ntabwo mbakira, nawe turabyumva ko ari amabwiriza nabo aba yahawe n'abamuheje cyane cyane na Perezida Kagame. Ntabwo rero yakira inyandiko yacu, ariko ntibitubuza ko ubutumwa twajyanye tuzabushyikiriza n'abandi. Bariya turahanganye kuba batakira ubutumwa bwacu, byo birumvikana, ariko ni hahandi ubutumwa bwacu buzagira kubo bugomba kugera.
Muri make nagira ngo mutwibutse amatsinda yahuriye hamwe kugira ngo wategure iyo myigaragambyo.
Amatsinda yahuriye hamwe n'abanyarwanda bose nk'uko mbiye, hari abantu baturutse za Cape Town bakoze ibiro mitatu 1500, hari abavuye i Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal bakoze ibiro mitatu 600, hari abavuye aho bita muri Free State bakoze ibiro mitatu 400, basanga baba hano mu ntara bita Gauteng igizwe na Johannesburg na Pretoria. Harimo n'abarwanashyaka benshi y'ihuriro nyarwanda rwa National Congress n'andi mashyaka, twese rero twahuye. Nigeze no kubona n'abanyagihugu bahanyuze babonye ibintu twakoraga, barahagarara baratubaza bati muri iki, nabo barahagarara, hari ibyo twabyinaga nabo barabyina. N'ayo matsinda rero se yahuye dukora imyigaragambyo imbere y'uhagarariye u Rwanda muri kino cyo.
Tukiri mu Rwanda, ikigo gishinzwe gutoza amakori kiragabisha abacuruzi baheraniye leta kandi bahunze igihugu ko nibatariha ku bushake bwabo ibyabo bizotezwa cyamunara, gutyo leta ikishyura amafaranga. Inkuru ya Asumta Kaboyi, Kigali mu Rwanda.
Komiseri w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Tusabe Richard ntasobanura mu mazina cyangwa se mu byiciro abacuruzi batishyura imisoro leta ibitezeho, ahubwo aragenekereza asobanura ko leta izakoresha ububasha ihabwa n'amategeko ikabafatira ibyemezo.
Hari igiciro cya mbere cy'abantu bafite ibirarane bakorera hanze badafitanye wenda ikindi urundi rw'ikigo cyangwa se ibibazo basize hano, hakaba ari icyiciro cy'abantu bari hanze kubera imyitwarire yabo n'imico mibi idahwitse tutemera muri sosiyete nyarwanda, especially abari mu bibigarashi birimo basakuza ku maradiyo n'abandi. Icyiciro cya mbere rero ni ukuvuga ngo icyo twatangaje mu itangazamakuru kugira ngo niba nasoma bashobore kuza tuvugane ngo bazishyu. Icyiciro cya kabiri ndagira ngo mbanze nsobanure ko n'abo bantu bashobora kuba bagiye imitungo y'amaboko ya leta, izo diti twakoze n'ibirarane bihari, ibirarane basize hano na leta nafatiye imitungo. Bivuze iki? Bivuze ko itegeko ritwemerera ko dushobora gukoresha imitungo kugira ngo yishyure ibirarane dufite aha ngaha.
Komiseri Tusabe Rishari yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi 2014-2015 ikigo ayobora cyinjije mu isanduku ya leta amafaranga na miliyari 871.4, mu gihe ikigo cyari cyahawe intego yo kwinjiza miliyari 888.2. Bwana Tusabe avuga ko ikigo ayobora kitabashije kugera ku ntego biyemeje kubera abacuruzi bamwe na bamwe batishyuye imisoro. Aba batangiye gukurikiranwa ku bari mu gihugu bamaze kwishyura agera kuri miliyari 9, mu gihe umwenda wose abacuruzi bafite Rwanda Revenue Authority ungana na miliyari 62. Abacuruzi bakunze kumvikana binubira amafaranga bacibwa mu gihe bafatiwe mu ikosa, bavuga ko ari menshi cyane adahura n'icyaha kiba cyakozwe. Urugero, itegeko riteganya manda ya 5,000,000 ku mucuruzi uciriritse udakoresha imashini ya IBM. Iyi mashini ni iy'abacuruzi bategetswe gukoresha mu gihe baha abakiriya babo inyemezabuguzi, na 20,000,000 ku rwego rw'abacuruzi bari mu rwego rwo hejuru. Abacuruzi baherutse kugeza iki kibazo kuri Perezida wa Repubulika ubwo yasuraga inyubako za bamwe zuzuye mu mujyi wa Kigali. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro yavuze ko nubwo amanda acibwa abacuruzi atari menshi, ariko inzego zibishinzwe zose zatangiye kuganira kuri iki kibazo kuva aho gishyikirijwe Perezida wa Repubulika. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirateganya kwinjiza amafaranga na miliyari 946 muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Allo?
Allo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Nari no gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzotuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimbu jisho.
Aha.
Hari kibina kanwa. Hakaba na kansura heba.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwaru nandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi?
Mugenzi, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza bagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jewe nari nashimye ko noza mu higandiro mugabo urantunga. Aba batumira arabo. Urambabarira nzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzoca mvuga ko yasekuza.
Sigaho Kabara Nkuru sha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka yatwebwe abamenyesha makuru.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, leta y'u Burundi yarayihaye indwi zitatu inzego z'umutekano kuba zarakuye ibigwanisho ku babitunze batabifitiye uruhusha. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ubushikiranganje bune bw'umutekano ubwo kwivuna abansi ubw'ubutungane n'ubwo intwaro yo hagati mu gihugu baraye bavuze ko uzosubiza ibigwanisho ku bushake bwiwe atazokurikiranwa n'ubutungane. Ni inkuru ya Fidelite Ishatse.
Muri ico kiganiro abashikiranganje bane bose bagarutse ku mutekano muke na cyane cyane urango wa makomini ya Musaga, Nyakabiga hamwe no mubwiza muri quartier ya Jabe. Abo bashikiranganje mu ijambo ry'intangamarara ryasomwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye basaba abatunze ibigwanisho batafitiye uruhusha kubisubiza ku gushaka kwabo kandi bakanavuga yuko uzogisubiza atazoweza gukurikiranwa n'amategeko ko bibaye ngombwa azonakingigwa.
Kandi nubwo yosaba kumbure ko yokingigwa kurusha kumbura ati je naho ndagisubije barangirira nabi ivyo heza akabivugana n'abajejwe inzego z'umutekano.
Nayo kibazo cy'imaze iminsi byibonekeza aho abantu bafatwa nk'imbohe mu gihe abapolisi bariko barasaka atukagaruka nk'imaze iminsi bera kwijabe aho igipolisi cyo kirasaka atawinjira canke ngo asohoke. Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni amenyesha ko ivyo babikora mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu.
Icyo nosaba umunyagihugu ari we wese namwe bwamenyesha makuru no gutandukanya ibihe tugatandukanya n'ibikorwa ingene bikorwa. Iyo hari inkozi z'ikibi zihaye kurasira mu banyagihugu mbere abakomereka bagakomereka n'abapfa bagapfa kugira ngo icyo gikorwa giheze gikorwe neza ibyo birwanisho bibonekane ndetse n'ababikoresha babonekane kirahambaye gusumbaho abantu boza kwihereza amabarabara ngo bagiye gukora bamwe bakagwa mu mitego abandi bagahura n'ingorane abandi bagakomereka abandi bagahwera. Ibi bi rero birarutana.
Umushikiranganje wo kwivuna basi wewe yasavye abanyagihugu wa muri yo micungararo kwivangura nabo yita inkozi z'ibibi.
Abagwanye barabizi igihe rebelio yatanguriye mu Kamenge mugaho urabona muri karti mugaho kugire ibereberio ikazi yemisha kubuge rero gutangura rebelio muri karti ukayiheza ugafata igihugu cyumva yezo ko bigoye kwe cyo gituma abene igihugu bo kwivavanura nabo bantu iyo nzira ntishika.
Nayo kubijanye n'ihohoterwa ivuga ko rikoregwa abafungirwa mu busho bw'iperereza, umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yishuye ico kibazo.
Inkozi z'ikibi zishitse mu Nyamiramabi cyane mu gisata cy'iperereza bivana n'ingene zashitseyo. Inyinshi na cyane cyane abo bakoresha ibigwanisho bashikayo bakomeretse abandi bakubaguritse kubera ingene byagenze kugira ngo bafate. Ibyo byose rero binjiranye mu busho bw'Inyamiramabi bagasohoka bavuga ngo n'uguhohoterwa bibatari byo kuko uguhohoterwa birafise ingene birabwa.
Ku kibazo kijyanye n'igitigiri nyezi na cyabamaze gufatirwa makomini komine ya Musaga Nyakabiga hamwe no kwijabe na nyishu charonse umushiranganje w'ubutungane yavuze ko bigoye kumenya ico gitigiri n'igihe umwanya ico giganyo baha menyesha makuru cyayo kiraba ngo hariho abari ko barafatwa ibujumbura Fidelite yishatse kubwije rya America.
Tukire ku kibazo cy'umutekano mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Ancher niyo kagize president w'ishira hamwe rihanene gateka kazina muntu ligi teka
mushinga ntahe Ancher niko yagize abashyikiranganje bane ba leta y'u Burundi ese abayobozi ba guverinoma babahumurije abanyagihugu mu kiganiro batanze ku banyamakuru mu kanya gashize
ya ndetse mbere icyo numvise numva ko ntibahumurije nayo kuko tumva ko bavuze ko minsi mike nyirwanisha utazoba yabitanze azokwibonera aho rero mu ngaho rero icyo kidusera amakenga tuca turubona ibyari maze iminsi bibaho hari amakaritsiye Nyakabiga Jabe Musaga abantu bagumye bugaranywe abagwariye mu abagwaye ntibaronka ukuntu baja kwivuza ndetse mbere n'abaja gusuma ntibaje no kwibutike rero umuntu aca yiyumvira ati none yamaze kuvuga ibyo ejo hazoba iki ko n'ibizi byari maze iminsi zari biteye ubwoba aha rero ikindi kintu umuntu atokwirengagiza nuko ubu ndetse ugufata abantu ugufata ugwaruka rwagiye mu myerekano hari n'ibindi novuga bya dutsume ngo n'urudandazo ibyo rero wagiye bashikiranganje bavuze ejo abapolisi bagiye kugwiza gufata abantu benshi babaka amafaranga menshi atanaye bari bafite aho wumva ubu hari umuntu afatwa ugira ari kugwa gatanga ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana ane uwo batse ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine
nka mwese muhana gato y'akazi na muntu musanga guverinoma yakora iki kugira ngo ibibazo nka biriya bivugwa muri za karitsiye za Musaga Jabe na Nyakabiga n'ahandi bibonerwe umuti urambye
kugira ibyo aboneka umuti urambye nuko Karekezi ubu uri kuraraba nta mahoro azoboneka amahoro arama mu gihe bari ko barondera ibigwanisho makaritsiye gusabo ya bavuga ko yagize imyerekano tuzi yuko n'imbere y'uko hari imyerekano bavuga ko hari imbonera yakoze isigwanisho hirya no hino ubu rero bari ko basaka muri ayo makaritsiye tutazi none ayo makaritsiye niyo afite inkoko inkoko zavuzwe kuva na kare ndetse mbere n'ababa muri ayo makaritsiye batwa abajene bari imigambwe itwarwa n'abandi izo nkoko nazo ziba ziri mu ijabe zishobora gusangwa zisangwa n'abanyakirije zishobora kuba zisangwa n'abanyagihugu cyangwa hehe tugira tuti rero kugira ngo kaboneke amahoro arama ni uko bosaka ibigwanisho mu makaritsiye yose kandi bakabisaka mu masaha novuga arekure nta gipolisi kijya gusaka mu ijoro nta gipolisi gifata umuntu saa kumi na zibiri zarenze no mu gitondo cy'ubucugucugu bararindira bugaca hanyuma bakinjira mu nzu nawe byakabonetse aho ubona umupolisi yinjiraga akamena inzu ze ata muntu hari nyemeye bagenda aho byibonekezaho ndetse mbere ubu n'ubusuma busigaye burimwo bagenda batwaye ibintu byo mu nzu byose bagenda batwaye ibintu byo mu butike byose
mukurikije amakuru abageraho aho muri rigiteka iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu murwa mukuru Bujumbura cyangwa se kiraboneka no mu zindi ntara z'igihugu
oya sinumva ni kiri Bujumbura cyane Bujumbura niho kiri cyane rwose kwerayo twabonye habonetse abaja manifestation mugabo ubwiye muri Muyinga urasanga bafunzwe batari ku n'umugabo muri ku butegetsi ubwiye muri Bujumbura rirara abantu birigwa barapfa mu ijoro ryose n'ibyijana ubwiye mu ndetse mbere ni mu zindi ntara mugabo si kurugero bingana aha rero mugabo ngarutse ngaho urumva ubu bwicanyi usanga bwibonekeza uyu munsi umuntu arapfuye kubera ari muri CNDD ejo harapfuye kubera umuntu ejo apfunda ari muri FNL cyangwa muri MS urumva ni novuga ni nagahomera buntu kuko ntitugira tuti n'ejo bintu bizahagarara ryari kuko abantu bariko baricana n'abantu bavukana n'abantu bene wabo mugabo ugasanga bari kubapfa ibintu batopfura ugasanga mu CNDD yishe MS kandi bavukana ndetse mbere bose n'abarundi ntawarakwiye kugira imyuze tugira tuti rero ni ukuri turabona ibiko biraba muri Bujumbura rirari tukabona ibiba muri meri bitandukiye mu zindi ntara izindi ntara bitarashikamo kuko ari ntara zibonekeza mugabo atari ku rugero rw'urugo Bujumbura
ndagushimiye cyane Ancher niko yagize ni president w'ishyirahamwe rihana gato y'akazi na muntu ligue iteka mu Burundi
murakoze
ashikiriza amakuru yerekeye siporo n'imikino mugenzi wacu Edi Gwema aragaruka ku mikino y'umupira w'amaguru muri Aziya
Hirya no hino ku isi harayi habaye imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ariko imikino irimo kuvugisha benshi niyo ku mugabane wa Aziya. Iyo mikino nta kindi kivugwamo usibye uburumbuke bw'ibitego bwayibonetsemo. Mwitsinda A, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zatsinze Malaysia ibitego 10 byose kubusa. Mwitsinda B, Australia yatsinze Bangladesh ibitego 5 kubusa. Jordania inganya na Kyrgyzstan ubusa kubusa. Mwitsinda C, Ubushinwa bwanganyije na Hong Kong ubusa kubusa. Qatar itsinda Bhutan ibitego 15 byose kubusa. Mwitsinda D, Iran yatsinze Guam ibitego 6 byose kubusa. Oman itsinda Turkmenistan ibitego 3 kuri kimwe. Naho mwitsinda E, Japan yatsinze Cambodia ibitego 3 kubusa. Naho Syria itsinda Singapore igitego kimwe kubusa. Mwitsinda F, Iraq yatsinze Taiwan ibitego 5 kuri kimwe. Mwitsinda G, Korea yepfo yatsinze Laos ibitego 8 byose kubusa. Naho Kuwait itsinda Myanmar ibitego 9 kubusa. Mwitsinda H, Uzbekistan yatsinze Yemen igitego kimwe kubusa. Hanyuma Korea ya ruguru itsinda Bahrain igitego kimwe kubusa.
Mwese mwaduteza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye gufasha imiryango n'inshuti z'abasirikare n'abakozi bakora mu buserukizi bw'ico gihugu muri Turikiya kuva muri ico gihugu. Ibyo rero biraba imiryango ishika amajana 9 iba mu kambi y'ikibuga c'indege cya gisirikare ya Ensurulik n'abakozi bo mu serukizi bwa Leta Zunze za Amerika nyine baba mu gisagara ca Adana aho nabo mu icungararo yacu. Sentare yo mu gihugu ca Guatemala ku munsi wa 4 yarafashe ingingo yo kuba iragumije mu munyororo Otto Perez Molina uwo nuwahora atwara ico gihugu. Iyo ngingo yayifashe kugira ngo ibanze itohoze neza ku ibyaha iyo sentare mwagiriza byo kurya ibiturire ari byo nuko atari byo. Perezida Perez rero yari yatanze imihoho ku munsi wa 4 nyene inyuma yaho inama nshingamateka na nkenguzamateka imukuriye ko ubudahangarwa kugira ngo yiregure imbere ya sentare ku makosa yagirizwa bifatiye ku biganiro byo kuri telefone aho byumvikanye yuko uwo Perezida Perez yoba yarariye ibiturire. Iyi ni inkuru twabashikirije nuko impunzi ziriko zirahungira mu bihugu bya Buraya ku munsi wa 4 muri izo mpunzi batanye mu mitwe n'igipolisi cya Hongiriya aho hari mu gihe abo polisi bariko barakura izo mpunzi mu gari moshi yari batwaye ku mupaka wa Autriche kugira berekeje ihugu vya Buraya byo mu burengero. Igipolisi cya Hongiriya cyashaka kubajana rero mu ikambi y'impunzi bamwe muri abo baranka baca mbere bararyama hasi abandi naho biha amashamba bariruka n'amaguru. Yindi nkuru twabashikirije kutugivuga nyene ibyo by'impunzi nuko umwana w'imyaka 3 yatowe ari kiziga amazi yamosheshe muri Turkiya. Uwo mwana yitwa Ayalan Kurdi. Umwana rero yapfanye na mukuru we w'imyaka 5 na nyina wiwe bava mu gisagara cha Kobani cyo gisagara naco nico muri Syria ico gihugu gihana na Syria ico gisagara nico muri Syria kurubiwe Syria gihana na Turkiya. Se uwo mwana Abdullah Turkiya yarayorokotse ariko we yavuze yuko ashaka gusubira muri Syria. Umucamanza wa Leta ya Amerika David Burning acira imanza muri Kentucky ku munsi wa 4 yarashize ku munyororo umwanditsi w'imanza ibitagerifiko ya Alliance kuraganisha abasangiye ibitsina.
Njuti mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikromwe ari kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba mudutega amatwi naho nyene tubafite ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice. Murakoze mugire umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika, aho tuza kuvuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zavyo ku vyerekeye Uburundi. Mu gihe amakungu ariko yitegurira ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe rizohuza abanyepolitiki, abahinga mu bumenyi n'abaserukira amashirahamwe ategamiye leta bavuye mu bice bitandukanye vyo ku isi mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka i Paris mu gihugu c'Ubufaransa, ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi coba cifashe gute? Nivyo tugiye kuganira aho twatumiye Remy Ndayishimiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije mu Burundi, hamwe na Seleus Ngowe n'Ubusa ari mu bantu baharanira bivuye inyuma ikigwa ry'ibidukikije. Nibihe vyoba biriko bitera ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe cibonekeza mu gihugu? Dutangurire kuri Remy Ndayishimiye.
Muri bimwe novuga ko bishobora kuba bitera ihindagurika ry'ibihe, hari ibyo dushobora kubonera hano mu gihugu cacu mu Burundi, ariko hari iyo n'ibindi bishobora kuba bitegwa n'amahanga, akarere kumbure turimwo mbere n'ibihugu bya rutura bisanzwe bikomeye by'ubutunzi bifise amahinguriro akomakomeye. Ngaruka rero kumbure hano mu Burundi cyane, kuko tubona nk'ingaruka zabyo zishobora kuba zizoboneka mu minsi imbere. Aho twavuga nk'ibikorwa bimwe bimwe biba sanga nk'ibiti tuba turiko turatera bigera aho bigacibwa cyangwa se bigaturirwa imiriro ya nyakanga nk'uko mu Burundi. Ibyo rero ni bimwe muri byinshi bishobora gutuma ihindagurika ry'ibihe rishobora kuba, ariko gushika ubu novuga yuko koko mu Burundi hari ibikorwa dukora bishobora gutuma hano mu Burundi mu gihugu cacu iryo hindagurika ry'ibihe rishobora kuboneka ku buryo bukabije. Ibyo nkabivuga nisunze ivyigwa duherutse kugira, ari ivyigwa ca mbere ca kontre kijanye no kumenyesha uko byo bita premier communication sur le changement climatique, deuxième communication sur le changement climatique, birerekana yuko mu by'ukuri hari ibyerekana yuko igihinduka rikagibye rishobora kudushikira, ariko nta bikogwa bikomeye birenze urugero hano mu Burundi dukora bishobora gutuma uyu munsi turi kushobora kubona ihindagurika ry'ibihe.
Murakoze. Nawe Seleus Ngowe n'Ubusa, icyo kibazo kibona gute?
Urabona uyu mubumbe w'isi uri mu yindi mibumbe bita ama planete isizunguruka kuri yonyene, ikongera kazunguruka yazunguruka kuri yonyene no kuzuba, bikaba muri mu kintu kimwe ikintu bita systeme solaire. Ibyo rero nibyo Imana yaremye, nibyo twasanze ngaha Uburundi. Abantu baba bake canke baba benshi, ihindagurika ry'ibihe niri hagarara ni ngombwa. Urumva rero ico ni kintu camyeho kirimwo ho muri Etats-Unis, Obama mwumvise ivyo yamye avuga, mu Faransa botabima, no mu Burundi rero mbere na papa wa Eglise Catholique murazi ko nabo nyene yanditse ikintu citwa encyclique. Urumva nibisanzwe ko haba ihindagurika ry'ibihe. Ikidasanzwe ni ingene twebwe tubifata minenegwe rejareja, nitugira ico bita adaptation. Aho nshatse kuvuga iki? Nshatse kukubwira yuko tuvuga kahise kashasha cyane mu 34, muribuka kwa amazi yaje ari menshi akaduga gushika ku iradiyo. Ariko 64 iyo procedure banda ifise, ni ukuvuga bo hakurya ngaha i Kongo aha iwacu, ico bita redesikera n'abazungu, aba bantu bari bafise kabangaha aya bita kwakanya amazi yarenge harabi inama nuko nyame gatungana hanyuma barabona ko arakamara amazi nuko bivuga ko iyo myuzurira n'ingaruka mbi ya mbere ihindagurika ry'ibihe ariko mu Burundi mu 34 mu mashuri akwiyumvira mbega muri aka karere kacu hari abantu bangahiki ni ukuvuga ko ibintu Imana yaremereye aha hirya y'ejo imyaka 50 ihetse mwarabibonye mu gatunguru ingene byagenze harabaye abantu bararirago kuri mwezi igisabo murazi uko bigeze aha mu Burundi wacu harabaye ibintu by'inzige ziratera abantu uruzuba ruratumara nuko abantu bararya ubuzimba baracumukura ibararirarwa inzara iratera imwe bitaga kwege urumva rero no yumvira kuri mwezi igisabo abantu bari mu Burundi uko bangana ubu rero ko tugira Imana tukaba twatera kuko ibindi ko ndavuga bakubwiye ngo Larche Donowe mwe batubwira muri Bibiliya bwa bwato bwa Noa so kuvuga yuko ari ibintu bitabaye byarabaye kuko isi nikwiri niko icyo navuze cyitwa systeme solaire kiri bitegerero dutegeza gufata ingingo nkuko Obama aheje kubivuga nkuko Papa yabivuze nkuko ubuca binama nkuko abishyiramo politiki naye handi hoho sagaseseshwa rumuri nk'ibi bita efedoseri aho ubona uyu mubumbe w'isi ushuha ukamengo na kabiri giti karimo ibitoki ku bantu bamaze kugana urwago barabizi abantu bazohera iki gisenge cyacu kizohera umuntu yovuga ati mbega Burundi cyabukora na kimwe yemwe gose kuko cyo ndibuka neza yuko ari ikintu ngaho cyitwa uyo reme ndamwibutsa arabizi nawe nyine hari ikintu bita pana hari ikintu bita cha politique nationale nuko ni politiki ifise hangiro y'ukuraba ingene bogabanya ibyo byose bituma bizanywe n'ihindagurika ry'ibihe nari bwavuge nti n'icyo ry'ibihe riri mu masekiteri menshi nka sekiteri ya rususi y'amazi mu bintu byerekeye amazi muri sekiteri ya agirikiriti y'uburimyi sekiteri ya enerji ibi by'amabaraje sekiteri y'amagara y'abantu ibintu bya ekosisiteme naturele urumva aho hose ibyo bintu hariho politiki nasiyonali irimo arabizi biri ngaho bari babyanditse ingorane zihagaze ningene mbega tubigenza gute kugira ngo ntidufate rejareja ntituregeze mu mategeko kugira ngo amategeko ave mu kabati dukubite abantu kunuki kuko ndaguha akarorero dufate nko ecosysteme naturele warabwe n'ikibera kiriko kirasha ndakurahira umuntu w'umurundi ufise agatima n'akenge ko kurahura utoturara wimanitse biteye ubwoba je nyibaza none mbega remi ntabarumbwire mugenzi kandi urabona agenzi ndabikoreramo aba bahungu b'abavumbi mbona inzinzuka ingaha aramukibira kandi amategeko azira nuko abantu bagira imbaho nuko aba bantu bakorera ibikorwa biteka bari mu rumoga bari mbiri bigena bira bacimba ibyo bikorwa rero ibikorwa muri rusange twebwe dukora ngaha ku isi nibyo bituma isi ishuha amategeko nayo akavuga ati giriki ayo by'amaprotokoli biriho ibyo Burundi bwaratifiye isura ejo biriho ibyo byose ndiko ndadondagura ugaca usanga rero iyo bidushikiye harabaye best of production kuvuga nimba ukagabanuka abantu bagahona ibyo mu gatunguru mwarabibonye amacinya kubera tubitosara zivuye kuri ibyo byose bikaza nta mukiriya ntushobora kwiyumvira icyo bita biodiversity ibi bavyita ibinyabuzima nuko namwe gatungana ibyo bintu rero byose yumva nari mfise uko ngira uya muntu yari yiyumvira ingene iki kibira tutagifise Uburundi buzobona tukabura ego nibyo Jeremy yavuze ko deswe tuporiwa kurusha abandi ku isi kuko iki kirere murazi ngene kimeze turahanama umuntu nta gutangira imvano gutangira imyaga ariko ko turi mu bandi twari dukwiye kugerageza n'ukuri umuntu yari akarorero hatari hake mbwaha muri Grarake ahana amategeko n'ukuri igiti giciye ucumukura kuko jewe ndarisubiye mu gutwara no gutegekanya mama ndabivuga iminsi yose aha turafise amapaze ndahi Bujumbura nuko yona migatungana turubaka rugutu gasubira mbwa yimvura iguye ivyo byose marimari ibitagiye mu nzuzi bijya mu kiyaga ejo mukata dutora amazi tukanywa ejo hantu ukabona baragoyagoye
reka tubandanye mu gihe hari nk'impari nangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabivuze gatoyi Sereus ko bijamwe na politique ngaha hari impari hagati yabo mu mugambwe wa Republika n'abademokrate abo mu mugambwe wa Republika kubera bakorana n'amasosiyete akomeye nka y'ibitoro nayo ari avugwa ko arungika imicafu mu kirere igeramira ibidukikije bo baravuga ko ico kibazo atari kibazo gifatiye ku bikorwa by'abantu ko ari kibazo coba kiri cyclic bishika rimwe na rimwe mu mateka y'isi ariko abademokrate bakavuga ko ari kibazo gikomeye biciye no kuri President Obama ariko aragerageza uko ashobora kose n'ubu ari mu ntara ya Alaska ariko aravuga ku byerekeye ico kibazo ca cihindagurika ry'ibihe nje kuri Remy Ndayishimiye naho Burundi atari bwo baba buriko burungika iyo myuka mibi nivyo bicafuza bituma ibidukikije bigeramirwa bigatuma niri hindagurika ry'ibihe kibi kibazo gikomeye Burundi muri rusangi leta ni ibihiri kirakora kuvyerekeye Burundi kugira ngo igerageze kugabanya ingaruka z'ico kibazo
murakoze cyane rero wasavuze ibintu byinshi kandi byo usayavuze byinshi gose muvuze muti none mu Burundi mwoba muri ko murakora iki mu byukuri ari kintu hajeje kuvuga kigwa kijyanye na nihangiro politique nationale y'ishyirahamwe climatique kigwa cyateguwe cyerekana ingene byifashe hano mu gihugu cyacu yavuze ibisaka bitandukanye mu by'ukuri ubona ko bishobora kubangamirwa gusumba ibindi yavuze igisaka cyujyanye n'amasoko ntangabugu yavuze igisaka kijyanye no gutwara ibintu n'abagutwara ibintu yavuze igisata kijyanye n'amagara y'abantu ya mukerarugendo uburimi n'ubworozi n'ibindi ibyo byose rero yavuze birimwo muri cya kigwa yavuze cya politique nationale y'ishyirahamwe climatique ngaha mu Burundi twakoze aho berekana buri gisata icyo gitegerezwa gukora kugira ngo gishobore mu by'ukuri guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kudushikira kandi ko kubimwe bimwe biratangiye kuza birigaragaza aha nagomba kumbure ushyikirize ko mu ntumbero yo kwitegura iyi nama mpuzamakungu yimirije kubera mu gihugu cy'Ubufaransa muri mpera z'uyu mwaka turiko turakora amanama kugira ngo turabe rero ya bisaka bitandukanye umwe wese icyo avuga icyo ashobora guterera ashobora kwerekana icyo tugiye gukora muri buri gisata iyo ibyo rero twariko turabikora hano mu Burundi mbere nibaza ko atagihindutse twimirize n'inama yo kuvuga duti ibi rero ibyo tuzojana i Paris cyari genekerezo y'icyenda mu rukono kwezi nyene yo tuzogira iyo nama gutyo zede tubirungike babone ati ishusho y'u Burundi ni iyi bimirije gukora ibi bikurikira muri ibi bisata bikurikira nk'uko narebereje kubivuga icyo cya mbere cyo turiko turakora hama ikindi yavuze ikintu kijyanye n'ama mesure d'adaptation ukuntu dushobora kuba twobyifatamwo na cyane cyane mu turere tumwe tubona yuko tuba dufite ikibazo iki cyangwa ikiriye aha nashatse kuvuga ko nagomba mvuge yuko bimwe twigisha turereka abantu yuko mu by'ukuri ihindagurika ry'ibihe bigaragara tukabereka n'ibintu bimenyetso bimwe bimwe mbere n'ibiri ko biraba hirya no hino rero rimwe hano mu Burundi musanzwe muzi ko ari igihugu gitunzwe cyane kibeshejweho cyane n'igisatsi cy'uburinyi n'ubworozi aho hari hakatsi dukahaja muri ayo mamezi d'adaptation tuvuga dushobora gukora kugira ngo dushobore kudufasha aha nagomba mvuge ibijyanye no kwigisha abantu ukuntu boza barasohora akabuto cyangwa baragatera imbuto bivanye no kuntu turiko turababwira ijuru ryifashe ahantu babwira nk'uko bashobora turababwira cyane mu bo muri nyine ubworozi ukuntu imbuto zitegwa boza barazitandukanya kuvuga bakagerageza kudesherona ku kiringo runaka aha navuga nuko bashobora no gutera ubwoko bw'ibitegwa cyangwa se bw'ibiti bivanye n'ukuntu iyo si aho hantu hameze ibyo no kwita inkozenya de condition eco climatique ibyo bimwe rero dukora ariko mwumve ko bikubiye byose muri iki kintu turiko turate muri iki gitabo twateguye no muri ibi turiko turategura tugeza tukerekana
Alo?
Alo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugizi.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabarankuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Naye no gufasha ikiga Kabarankuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya yeje.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimu jisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa.
Mm.
Hakaba na kansura hebo.
Eh.
Narega mugenze ko numva umenga bo batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi?
Mugenze, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza bagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabarankuru. Jewe nari nashinje ko noza mu higandiro mbwa burantunga. Aba batumira arabo. Uramba barira nzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzoca mvuga ko yasekuza.
Sigaho kabarankurusha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka ryatwe bw'abamenyesha makuru.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga.
Ngo mu bintu byibonekeje mu minsi heze kuvyerekeye ingaruka y'iryo hindagurika ry'ibihe mu Burundi igihe haba imisozi yasenyuka ihanamiye Bujumbura mu buraruko bw'igisagara hari n'indi mvura n'imituma yasenyutse nibaza ko ari nko kwibarabara rivi Bujumbura rija mu Rumonge. Ivyo ni ibintu bizoshobora gusubira kugaruka niki he leta iri kirakora kugira ngo igerageze muri iyo ntumbero mwari ko muravuga nk'ivyo byo gutera ibiti canke yindi migambi mwa mufise kugira ibiza nk'ivyo byadutse muri kazoza muzowe mwavyiteguriye neza kurushiriza ntibigire ingaruka nk'ivyo zageze ku buzima bw'abantu n'ibintu.
Ibintu nk'ivyo sibikogwa mu byukuri ikogwa umunsi umwe ngo birare biheze, ibikogwa bifata ikiringo kirekire bariko baratunganya. Ndi hano mu bushikiranganje nk'umuvugizi wabo ndakurikirana ibikorwa bisanga biba eba nawe uteye igiti uyu munsi kugira ngo gishobore kuzokingira neza iyo si kirashobora gufata umwaka umwe imyaka itanu no kurenga hafi imyaka cumi. Muri bimwe rero mu bikorwa nk'uko nariko ndabivuga navuze ko bikubiye muri iki gitabo turiko turagendera ko gitanga intumbero cyangwa se gitanga icyerekezo nuko musa reka kumbure nibutse abatari babizi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguje mu mwaka w'2009 yatanguje umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ukurushirizaho gutera ibiti. Icyo ni igikorwa cya mbere cyatanguye kandi novuga ko cyafashije cyane kuko cyahavuye mbere gitegwa n'impunga cyangwa se gitegwa intege n'abandi basanzwe bafashije igihugu cyaje kuvuga amabanki atandukanye nka Ibanki Nkuru y'Isi yose, Ibanki ya Afurika, ijyo ry'iterambere aho baradufasha iti kugira ngo dushyire mu ngiro uwo mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2009 ujyanye no gutera ibiti hirya no hino. Icyo ni kimwe mu byo Burundi buri ko burakora muri kino gihe. Navuze yuko hagiye haboneka abagira neza cyangwa se amabanki makuru yadufashije yaduhaye intererano yo gutera ibiti hirya no hino. Ikindi nacyo kiriko kirakorwa no guhimiriza bene gihugu na cyane cyane tubereka imyifato bashobora kugira. Aha nshatse kuvuga nk'urugero dufashe nk'iki kiyaga cya Tanganyika yari karavuga Selewusi nibyo uhura kifise inzitizi nyinshi cyane, gifise ingorane zijyanye no guyo no kwita polisi cyangwa se gutoseka ibikorwa byo gutosekaza icyo kiyaga. Kimwe mu bikorwa byariko byakozwe cyangwa se n'ubu biriko birakorwa kwabaye kubanza kwerekana wa mwanya w'ihemero ry'uruzi. Uwo mwanya rero umaze kubahirizwa tuzeheza tugire duti ikiyaga kirashobora gutekana kuko icyo kiyaga mu by'ukuri nacyo kiri mu bifasha kugira ngo ikirere gishobore kumera neza hano mu Burundi. Icyo gikorwa rero ni kimwe mu kindi kiriko kirakorwa. Ikindi gikorwa kiriko kirakorwa nuko nibuze gatoya ko uko umwaka utashe mu ntumbero ya cyaje kuba cyambere ariko ndavuga uko umwaka utashe mu Burundi turahimbaza umunsi wahariwe igiti mu Burundi. Uwo mwaka rero uwo munsi rero turamara indwi yose turiko turatera ibiti hirya no hino kugira ngo turabe ko mu by'ukuri dushobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kutwubira mu gihe tutaba twiteguye. Icyo ni ibikorwa biriko birakorwa. Muri ibyo bijyanye no guhimiriza nabyo turerekana neza ingene nimba ukeneye biravana hari igihe bivana rimwe na rimwe n'uko isi irikirakoreshwa nabi. Icyo gihe rero turagerageza tukereka umuntu wese afise umugambi w'igihugu afise umugambi ashaka kurangurira mu gihugu ashatse kuvuga ugomba kuba kibarabara, ugomba kubaka igitarugwa, ugomba kuba kishuri, ugomba kuba kihoteli, ugomba kugira cyo no vuga kubaka nko ivurira ariko ndabivuga tanki z'amashuri cyo cyose tanki zihinguriro imbere yuko agira atangura kubaka tubanza tukamusaba yuko agira icacigwa tegerezwa kuba kijyanye n'ukuntu azokingira ibidukikije hano hantu hatotose kaza ibidukikije n'ikindi gikorwa
twameza ku buri munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri isanga aho twatumiye Remy Ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije mu Burundi turi kumwe kandi na Seleus Ngowe n'ubusa haranira ivyerekeye gukingira ibidukikije mu Burundi. Turafise inkuru nziza Gilbert ku telefone. Inkuru nziza, uratwumva?
Ego ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Ndafise icyumviro n'ikibazo. Nagomba mubande mundamukirize abo batumire.
Barakumva?
Mwiriwe neza.
Muduge ku jambo?
Mu byerekeranye n'ibidukikije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hariho imvu nyinshi zituma ibidukikije bihungabana bivanye n'uko abarundi benshi batavyitaho cyangwa bivanye n'ukuntu ubutegetsi navyo nyine butabishira mu ishaka rikwiye. Aha banagomba kuvuga nk'uko mu gihugu cacu haza hari imodoka usanga ziba zishaje. Imodoka zishaje rero zirarekura ivyotsi cyane cyane nk'amamodoka y'amadiesel. Bivanye n'uko mu Burundi batareka ubwisanzure ngo umuntu agure imodokari atayiguze amafaranga menshi bakayishyira ko amaduane menshi bigatuma azarasanasana ya modokari ikazura igapfira ngaho ikaburera ngaho ibyotsi bigafumbuka ibiki n'ibiki bigatuma igihugu kigira ibyuka bibi. Ari nacyo gituma twasaba yuko leta y'u Burundi yofasha abantu bakareka gushyira amataxe menshi ku modokari kugira ngo umuntu ashobore ko imodoka abona itaguye gusaza ayikureko hanyuma ibyotsi bireke kugwirirana cyane. Hariho rero n'ibintu byo guturira ubu muri iyi minsi byaharawe na cyane cyane mu ntara ya Bururi. Imitumba myinshi yarahiye, harasha n'ingo nyinshi biraboneka ko ku misozi byahiye. Mugabo tukayibirwa icyo bivako ntawuzi ko ari ubugizi bwa nabi, ntawuzi ko ari amagisida. Tugasaba rero yuko abajeje intwaro bohaguruka bagafatanya n'abanyagihugu kugira ngo ibyo bintu byo guturira bigabanuke. Ikindi naco nuko mu gihugu cacu hariho ikoreshwa ry'amasashe cyane. Aya masashe rero aho duciye hose nkabwiye nk'ayi Bujumbura wagenda mu barabara yose y'u Burundi mu gihugu urasanga amasashe kabisa yaragize icyo twokwita nk'imitumba, icyo twita mu Gifaransa de Montikiri, imitumba mitomito. Bigasabwa yuko hobonekaho leta ingene ifasha abantu bakagira amarosikraje ayo masashe bakareka kuyarunga ngaho hantu isashe itagikoranya munsi akaba ariho inizine dorosikraje yofasha kugira ngo izo sashe zireke kuguma zandagaye aho uciye hose. Tugasaba n'uko ubushikiranganje bw'ibidukikije bwoshyiraho amastrictire kuvana ku rwego rwo hasi ku mutumba gushika hejuru kurya hariho abamoniteri agricole ku mutumba wose hakabaho n'abantu bajejwe ibintu by'ibidukikije ku mutumba gushika ku rwego rwo hejuru. Kandi iyo bariko barasaba bariko baragira amaproje n'igituma menshi adaramba neza na neza cyangwa ashike kwihangira yari yihaye nuko mu migambi uburyo buniniya buje mu bategetsi hejuru. Imodokari ugasanga bagiye kugura imodokari miliyoni 80-90 uriye gufata ujya mu monitero ugira bamuhembe amafaranga akwiye ashobore kwiyunguruza ku kuri tere ashobore kuroga icaja gufungurirayo yagenze metero 200 agataha n'ikigoyi mugabo umuntu akazoza kumugira evaluation yaje mu modokari yasa 2 million ubundi nawe yaguye ku kibuga. Ibyo byose biratuma umunyagihugu adaheza ngo yiteho bya bidukikije uko byateza kugenda. Ikindi nacyo mbona cyo ufasha
munyarutse,
ikindi cyo ufasha nuko bukoresha ibintu dusanzwe dukoresha nk'umugira amapepiniyeri aha mu gihugu cyacu tukareka gukoresha by'amasashe ibihubahuba n'ibintu
no vuga mu gifaransa décomposable bishobora kubura n'ingogo tugakoresha ibintu turonka ngai wacu bitazimbye aho kuri kuze kugura gasasha amafaranga 50 kandi kazoca gatuma muri yasi habaho impere ya liability so ukisugira ntinywa mata bigatuma ibyo bintu bihava kugira ngo umunyagihugu nawe ashobore kubona ko rekakora ibintu bimuteza imbere mu njamake rero je nije nagomba kuvuga
murakoze
abategetsi badufashe bafatanye n'abantu bato bato kugira ngo ibidukikije bikingirwe tugira amahoro
murakoze Remy ndayishimiye mu bivuga kwiki
yakengurutse cyane gose intererano ya nkuru nziza jije ko ibintu ahejeje kuvuga ibizingenzi cyane harakana ahejeje kuvuga kajanye n'ubijyanye no koresha imodoka zishaje mu gihe uzoba byiza ko wakoresha imodoka nshyashya ushobora gutuma zidasohora ibyotsi mu bikonona kumbure nk'igisenge hejuru aha nagomba ndamubwire yuko ari nayo intumbero habonetse mu ntumbero yo kugabanya bene ibyo bintu by'ibyotsi kenshi bahimiriza yuko hakoreshwa izi modoka zitwara abantu benshi hano mu Burundi rero turafite ishyirahamwe rya Otrako ma y'Ubuyapani yaradufashije turaronka imodoka nyinshi za Otrako hafi ijana zidufasha mu gutwara abantu hirya no hino ahano vuga ko ari kimwe mu nzira irashe yo kuba twokingira gusumba ibidukikije hari ikindi kintu ahereje kuvuga kijyanye no gukoresha yuko mu Burundi dusanzwe dukoresha amasashe muri kino gihe kandi amasashe ashobora gutuma isi itosekara kuko ntago biheza ngo ihere hakiri kare riyamara ikiringo kinini mbere hafi abahinga bavuga hafi imyaka 400 muri hano mu shikiranganzi twarateguye ikigwa cy'icyerekezo cy'uwise politique nationale d'assainissement icyo kirimo kandi twama twahimirije yuko abantu batokoresha amasashe ahubwo bakoresha ibindi bintu mu gutekera ibyo rero gushika ubu icyo kigwa cyago turakora neza ngo twerekane neza ico nihehe boheza bagakore nibihe boheza bagakoresha mu gihe batokoresheje ayo masashe icyo ni ikintu cy'umwitwarire ko tubona mu shikiranganzi kandi cy'ingorane twama twasemere cyo turavuga ariko tukiriko turarondera icyo boheza bagakoresha muri kino gihe cyo rero hano mu shikiranganzi nimba tukibonye uko turaheza tukavugana n'abandi dusanzwe n'abandi bo mu bundi bushikiranganzi butetwe amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo nabo nyene babanze bitegure barabe ko bashobora kuboneka ikindi bashobora gukoresha ibyo turabihuriza ko kandi nibyo koko biri mu bihungabanya ibidukikije hari ibindi avuze bi
muvuge munyarutse gato
hari ibindi avuze yuko twashyiraho kuri buri mutumba abagejejwe gukingira ibidukikije igikorwa cyo gukingira ibidukikije umuvundi refata aka kanya ko zirikana hari abantu benshi ariko barumviza iki kiganiro abarundi ntibumve ko ari igikorwa cy'abakozi bo mu bushikiranganji ni igikorwa cy'umurundi uwo ari we wese ahari n'ahaherereye kuko biramuraba ari nayo mpamvu rero kenshi mu manama twama dukoresha turerekana uruhara rw'umwe wese uruhara rw'umunyagihugu uruhara rw'ujeje intwaro uruhara rw'ujeje umutekano uruhara rw'umucamanza uruhara rw'umushingamateka uruhara rw'umurundi uwo ari we wese ubijyanye no gukingira ibidukikije nibyo koko turafise abo twakwita les antennes régionales no kuvuga abaduhagarariye mu ntara ariko abo bonye nari umuntu umwe cyangwa batatu ntibashobora kuzungura ku bwene bwose bwa mumare ari nayo mpamvu kenshi duhamagarira dutera akamo uwo murundi wese ahari yumve ko ibyo bidukikije imuraba ategereza kubikingira uneza yiwe no kuneza y'abandi barundi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC nawe Seleus ngo we n'ubusa mu batwumviriza uyu dufise ku telefone nkuru nziza Gilbert yavuze ko hari imvo nyinshi zituma ibidukikije bihungabana akaba yavuze ko kumbure leta itoba ngo bishyiramo gushaka uguhagije mwo bamubivuga kwiki
Eka jewe so uyu munsi namanda ivuga imisi yose amategeko agiye kuregarega ibintu bicaye banabi kuko mwiza urabona nyari cyubere mu kuri garavuga ati tugiriki ariko ugiye kwa evaluation kuri tere uratangara enda guhakarurira Jeremy arabizi ibyo bintu ndabikoze mu minsi Constantin nayo si bari kumwe ngaho cyenda azi uko baragize cyo kwita evaluation kwinegura kuraba imicafuri ngaho ibujumbu mugabo gaje usanga nk'ubwo busashe turiko turavuga ba nivyo ivyo rero mavuga nivyo amategeko ariho ariko mwibuke ko ariho kartobu ariko yabwa utore ariho kartobu ariho ampepar ahantu ngahigwana n'ibintu byorotshano ushobora gutya gutora ubwo buhinga na kartobu ngai wacu yari iriyo kugira umuntu ashobora gutekera mu bintu biodegradable ariko ingorana yahagaze ni iyihe reka tuziye ko gusigana ikore ku maso harabusanga urya umuntu ariko azabyosashe twano ari afite icyavuga ibyo tegeka karifuka amamunda ndabyicura sibyo nabowe ndashare mu bantu barundabire kwa libye icyakabiri kandi mukangi twarasete mu mugabo amategeko yarandemera bikangora ndagwa karoro ngavuga tuti reka turondere ibibanza mu makartie yose aho abantu bazokura ibintu bakabitereka ku kako kantu gatoya tukaharondere hanyuma abakozi ba mbere nabo bace baronka akazi kandi babikure hano bashya mu makamyo bice bigenda iyo bija ariko ugasanga chef de quartier canke naka arahabonye aho aracyasimbira ko kandi muzi yuko umuntu agiye kusuma ibiraya ategeza guhwata ategeza kuba nk'aho cy'umucafu hari nacyo gitumona ari ibintu bisesemye biteye ubwoba ku masoko mu makartie byuze bigira nk'ari ntanga